Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumena Jewe Diane ni nahazwi kaze mwese nshuti bakunzi mu biganiro tubafitiye kuri uno mwanya.
Kera twararonka tuko dukwiye mukabo nk'ubonye urashaka kuronka tubiri baronse twese ni dutatu gacusanga ntitugupermeta tukwigisha neza nk'ibyo wagira wigisha.
Uyu ni umwe mu bigisha bo mu ntara ya Bubanza komune Bubanza nyene agaruka ku kibazo iyo ntara yose ifise cingwa muti kubera iki amafaranga leta yahora ifashisha abo bigisha mu vyerekeye kwiyungunganya mu bikoresho bimwe bimwe yarahagaze umwaka urarumanye. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato muraguma hagufi ya maradio yanyu hagataho mu ikambi ya Rusenda ari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo havugwa impunzi z'abarundi zibandanya ziza kwiyandikisha uno mwaka utanguye hamaze kuza abagera ku gihumbi. Ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make ku inama igira 31 na rimwe y'umuryango umwe bwa Afrika ibandanya kubera Addis Abeba muri Ethiopia. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaraye ashikirije ku mugaragaro uburongozi bw'uwo muryango umwe bwa Afrika. Uburongozi yashikiriye mu gihe umuryango uvugwamo ibibazo bitari bike, bimwe muri ibyo bibazo na mikoro make y'uwo muryango, ikibazo c'abimukira, ikibazo c'uburongozi bubi irya nino. Majambo atandukanye yagiye arashikirizwa, ivyo vyaragarutswe ko umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ejo yabwiye izo ndongozi za Afrika ko ibibazo bimwe bimwe bitegerezwa guhagurukirwa, aho yibukije yuko nk'ababera intambamyi akugarukana amahoro muri Sudani y'Epfo bategerezwa guhagurukirwa. Yongera asaba ashimitse umukuru w'igihugu cya Congo Perezida Joseph Kabila gutunganya amatora bitarenze uno mwaka. Makuru yacu ari imbere, turaza kugaruka ku izo byavugiwe mu gusozera iyo nama bitegekanije kwiza guhera uno mwaka. Donald Trump, perezida wa Leta Zunze za Amerika, yemeza ko igihugu ciwe cubaha abanyafrika. Ni mu rwete yarungikiye abakuru b'ibihugu vya Afrika aho bari mu nama igira 31 iri kubera Addis Abeba muri Ethiopia nkuko narinda bivuze. Ivyo rero yabishikije inyuma y'indwi zibiri ziheze havugwa amakuru yuko perezida wa Trump yoba yavuze ko Afrika ari ibihugu vya Afrika ari ibihugu vy'amaziranuke. Urwo rwete rwanditse ku munsi wa kane rurungikirwa abakuru b'ibihugu vya Afrika mu nama yabo bari mwugira 31 y'umuryango umwe bwa Afrika. Trump yanditse kandi ko sekretari wa leta ya Amerika ashobora kuzogendera mugabane wa Afrika mu kwezi kwa gatatu, urugendo ruzoba rubaye urwa mbere ashinzwe ayo mabanga y'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu akoreye muri Afrika. Abantu baharugwa mu bihumbi bari ku ruhande rwa batavuga rumwe n'ubutegetsi barihereje amabarabara mu bisagara bitari bike mu Burusiya kuno w'Imana mu ngendo zo gushigikira umukuru wabo Alexei Navalny yatawe mu mvuto. Navalny yafashwe n'igipolisi mu gihe yari mu nzira aja mu myerekano mu bice byo hagati muri Moscow. Yafashwe rero nyuma yuko atereye akaruru yagiriza ubutegetsi ko hari abambuzi imbere yuko igipolisi gica kimuterera kimufata kikamuta muri yompi. Imbere yaho police yo muri ico gihugu yari yakikuje aho uyo munye politika atabwa rumwe n'ubutegetsi yarinda guca kugira ngo ashobore gutangura imyerekano yiwe. Radio ya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni kurubuga rwa internet ari @3@burungu radio yacu @burungu.com na kurubuga rwa Facebook adresse yacu ni @radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni canyu.
Nongire ndabahe ikaze nshuti bakunze haraheze hafi umwaka amashuri nshingiro amwe amwe yo mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi ataronka uburyo leta yahora ibaha bwo gukoresha zimwe mu ngorane ziriko ziribonekeza nuko hari ibikoresho bimwe bimwe bisigaye bigugwa n'abigisha kugugwa n'abari bategereje kubigura ibindi kuri ino nkuru ni mu nkuru menyesha makuru wacu Bubanza Diane Ndonse
Hano ni kwishure shingiro rya Bubanza ya mbere abigisha bavuga ko bahabwa ingwa zitarenga zitatu ku munsi mbwe bahora baronka ikarato y'ingwa irimo zirenga ijana bakazikoresha indwi zibiri ubu baronka igice cyazo bakoresha muri ico kiringo uyu numwe mu bigisha avuga ko bitamworohereza kwigisha neza
kera twararonka tuko dukwiye mukabo nk'ubonye urashaka kuronka tubiri baronse twese ni dutatu gacusanga ntitugupermeta kwigisha neza nk'ibyo wagira wigishe mugabo tukagerageza tugakoresha uko zishoboka zibuze akaba bafise ntibatwima mugabo dukenye baratubwira bati ntidufise nimubanze mubangire turondere
ubu bukene bw'ingwa umuyobozi w'indero mu ntara ya Bubanza Fernanda Iziga avuga ko atari kuri iri shure gusa ari ku mashure nka yose arongoye abayobozi b'amashure bavuga ko intandaro ari kutaronka uburyo leta yari sanzwe ibaha bwo gukoresha mu byankenerwa ku mashure umwunganizi w'umuyobozi w'ishure shingiro rya Bubanza ya mbere Hakizimana Ernest avuga ko bikora ku mafaranga yabo kugira ngo abanyeshure babandanye kwiga
uru muyobozi utwara ishure abanyeshure baje kwiga abigisha baje kwigisha bashitse bakabura icyo bakoresha ni kibazo umva ko kibazo kitoroshye hari hamwe hama komite atoka ku mashuri komite shingwashuri tujya hamwe tukarabishokogwa ari uwifise muri iyo komite akatugurana tukarura ku bwo buryo bugira ntibuboneka mugabo kenshi usanga barimwo bavuga ati nta buryo umuyobozi ni washagirane arabiya kuri de niho nabwiye yuko ni kibazo mu miryango urumva udehera ubudose hamukara batimbo ishure ko bashinze n'iryo kwishara bashize babona ko mengo no gice ndarifashe ushura abingene mu rutwo duhera nyene kuramwe ugira nti uyungunganya kugira ishure gireye nti ribandanye ribaho mumva ko ari kibazo ariko
eka no kwishure shingiro rya Musenyi ya kabiri iri muri komine Mpanda umuyobozi wajyo Safari Albert avuga ko bikora ku bantu babaha madeni
igihe zitabonetse twebwe turi yaranje tukaba dufise abantu dukorana nabo ku ishuri baraduhe ideni hama igihe ishuri rironkeye uburyo burya twita uburyo bwo gukora turaheza tukariha ideni tuba twarafashe
kuri izi ngorane z'ibi bikoresho by'ingwa ababyeyi bafise amakenga ku byigwa bitariko biratangwa nk'uko bitegerejwe nubwo abayobozi b'amashure babaremesha Bigira Imana Rui arongoye komite y'abavyeyi barereye ku ishure rya Lise Bubanza.
Murabona yuko umwaka w'ishure ufise ibihe byawo. Iyo rero ikoresho bibuze mu gihe cyuko batanga ubumenyi turibaza tuti mbega none kwingwa zabuze ubwo bya biringo by'ishure tumeso yambizo hera neza abana babonye byirwa nkuko byatezwe bateze kubihabwa. Niyo makinga cyane cyane twebwe tugira ariko rero abayobozi batwizeza akatubwira ati buhoro buhoro bazabondera ingwa hirya no hino kuko barazingenye bashaka gira guhanahana bagurana ingwa hirya no hirya kuri ishuri bakazosubiza
mu bushikiranganje bw'indero bavuga ko icyo kibazo cy'ingwa bataramenya neza aho ingora nihagaze tumenyeshe kandi ko amashuri atari make asanzwe akenye n'ibindi bikoresho nk'ibitabo n'inyubakwa mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse yarakenuye cyane gose cyo tubandaniriza mu gisata cy'uburimyi aho abarimyi b'igitegwa c'ikigazi bo mu ntara ya Rumonge turacari mu gihugu cy'u Burundi bifumbereje umwimbu waragabanutse hico kigazi ntigigisubirizwa haraheze imyaka itari mike umenyesha makuru ijwi rya Amerika mu ntara ya Rumonge Alain Yves Irankunda yaravuganye n'abarimyi yongera avugana n'igisata ca leta kiraba iby'ikigazi mu Burundi inkuru yaduteguriye murayumva mu bitari bike
Ijo gabanuka ry'umwimbu ritegwa nuko ibiti by'ibigazi bateye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1983 bitarasubirizwa niyo ndiko Jean yifatira ko karorero ku mwimbu wiwe
turabirondera tukayibura kandi ugasanga anabayirondera ni benshi cyane
yego warawinjiza amahera menshi iwe
yego nabanije amahera menshi cyane kubera iyo honyene umwimbu wabaye neza ndashobora kuronka kiritiro nk'igihumbi
rero urumva nawe urumva kuko abaye kubona mu kuno umwembu wa wagabanutse
ego kubera umwimbo wagabanutse eh nakababaro aya ntikore vrema kubera ubu ibigati oya vrema bo nabone kuri kose
abatari bake muri abo banyagihugu baranemeza ko badebukiwe no kubandanya bitaho urudandazwa gomamesa bikanyiye bayakuye mu gitegwa c'ikigazi niburo yabaye bugihebe kubwimbo zitandukanye
kugiheba ni kubera ifumbire ari nke cyane umwavu ni muke ntukiboneka cyane yego badufate mu gongo baturosi umwavu kugira ngo tukibungabuye gitere imbere twebwe abantu bato bato nico gituma nashade bukirwa akenewe abagronome batwigisha kugira ngo batwereke indi mukundo tukirima tugitera kubabikurikenye babyigiye babazi ubuhinga bwacu abahora babimenyere bamwe siho bari abandi barahunze abandi barapfuye hakenewe kugisubiza kugira ngo gitere imbere cyane
kubera ivyo mu masoko twaciyemo ya komine Rumonge biragaragara ko ibiciro vy'amavuta vyaduze nkuko abaguzi bayo batuyagira Florida Ntezibiganza Imana ati
akabido gaskari bihumbi ndwi bihumbi umunani ibihumbi icumi yahora ibihumbi bitandatu ibintu vyarahindutse nyene twamasa yatekesheje misi yose niyo dukoresha amavuta zinzi bigazi bihari ca tubona yuko bariko baratuzimba abayadandaza
no ku ruhande rwa komine Rumonge nkuko bajejwe intwaro bavyemeza uburyo bw'amatagisi bwahora butozwa mu baranguja bamesa bakanye mu bigazi bwaragabanutse Celestin Itanga mustanteri wa komine Rumonge akabona ko aragahombo kanini
kigaze kitariko kizana umwimbu nko twaraturoha mu minsi heze tunabiravye byo kuri mu kwinjiza amafaranga mu byo tumaze kubona muri zino ndwi zibiri
komine rero murabona ko harimo agahombo
birabonekana byo kuri yuko kigaze nkuko benshi babize komine Rumonge yarangwa n'ikigaze nko mu misozi ihanamye ngaha ya Rumonge nta muntu atabiri kigaze bisaba uburyo bwinshi cyane ko hazocaba icyo biti higanwa byo kudandaza mu mamesa kugwiza umwimbu gusomba kwa rusanzwe uhari
muri OHP igisata ca leta kijeje kigaze mu gihugu cyose bemeza ko vuba imivyaro mishasha y'ibigazi yimbuka mu mwanya muto igiye gutangwa Kabaragasa Auguste umuyobozi mukuru wa OHP akizeza abanyagihugu ko bazoca bahatorera koyoko mu bijanye n'umwimbu wa mamesa
hariho imbuto yatanguye gutegwa nshasha ariyo tenera ni imbuto yimbuka cyane intara ya Rumonge niyifisemwo amatongo menshi ku rugero rw'ibice 62 ku ijana no kuguma hagufi abarimi b'ibigazi mu bijanye n'ukuntu igitegwa cy'ikigazi kirimwa ukuntu gikurikirana ukuntu gifumbi twaratunganije amahegitari ashika amajana 329 niyo twasituye turanayatera ibindi bigazi bishasha bize gusubiza ivyo vya kera ubu rero twiteze yuko nk'inyuma y'imyaka 3 bizoba bitanguye utanga umwimbu amavuta yongere abe menshi gusumba
tumenyeshe ko muri kino gihe umugambi wa leta uhari ari uko gitegwa cy'ikigazi gihungurwamo amamesa cyo kwiragizwa mu ntara zose uko ari 17 zigize Uburundi yamara muri kino gihe kubera uburyo buke kikaba kimaze gushika muri 11 gusa icyo twomenya nuko kugira ngo cimbuke muri zo ntara zose bisaba ko ifumbire yo kwama yategekanijwe cyo kimwe no kwigisha abanyagihugu ibijanye no kuvomera ibigazi nkuko amakuru ava muri OHP avyemeza mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio ya
Iki
ikiganiro ni wanyu mu ntara unaho duce tubandaniriza makambi atandukanye duhereye mu ikambi ya Rusenda ivugwa mu impunzi z'abarundi inshasha ziriko ziza zigana iyo kambi uyu mwaka rero wa 2018 kuva ugitangura hamaze kuza impunzi z'abarundi zigera ku 1,104 ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo
Mujereta Burundi igende kangurira impunzi z'abarundi zahunze imvururu zo mu mwaka w'2015 gutahuka niko umubare w'izindi impunzi ziva mu gihugu cy'u Burundi zihungira muri Republika ya Demokrasi ya Kongo ugenda wiyongera mu nkambi z'agateganyo nkuko bisobanurwa n'umuyobozi uhagarariye inkambi y'agateganyo ya Kavimvira Bwana Salomo Freddy uvuga yuko muri uyu mwaka wa 2018 bafite impunzi 1,104 ndetse n'izindi 55 zikiri hanze y'urupangu zitegereje kubarugwa kugira ngo zihabwe ubuhungiro
tunapata hesabu ya watu 1,104 ya watu wako ndani ya hapa kwenye makao ya kupia kipito na kupita wametoka sehemu mbalimbali wametoka province ya
dufise abantu 1,104 bari mu nkambi ya gateganyo baje baturutse ahantu batandukanye hari abaturutse mu ntara za Kibitoki mu ntara ya Mwaro mu ntara ya Ngozi na Cyanguzo na Muyinga ndetse na Ruyigi bavuga yuko hari umutekano muke mu gihugu bari abantu benshi bagera ku 2,200 ariko aba nibo twabonye ko bakwire kwitwa impunzi hari abandi 55 bagitegerejwe kubazwa kugira ngo tumenye ko ari impunzi z'abarundi zahunze muri uyu mwaka wa 2018 aho zikambitse mu nkambi ya Kavimvira ari ziri hanze y'urupangu rw'amanjanja n'iziri imbere mu bihangare zageze bwirijwe rya Amerika zimwe mu mpamvu zatumye zihunga igihugu cy'u Burundi muri uyu mwaka
jewe ku bwanje nahunze umutekano muke kuko nahunze bariko baratoza batubwira ngo badukate mu mushahara nakorera leta nakora muri environema nahunze umutekano muke bankuye mu kazi bampoye ko ngo sindiko ndatanga ngo ikore ryo ku mushahara nongere ngo nje gukora ibikorwa rusangi ku nguvu baduhohera amaboko imugongo badutoza amahera tutazi yari karaja bagenda mu mamitingi batwegeranya batubwira ibintu bitumvikana bidafashe bakatubwira ngo mahora arahari ora ta mahora ahari gushika ino mwanya nino saha nta n'icyumviro cyo gusubira ku butaka bwo Burundi kuko barantoteje baranyiruka ko dokumenta ziranyiruka ko imbonera kure ziranyiruka ko ndatandaho
mugize impunzi zigitegereje kujanwa mu kambi y'umurongwe iri mu karere ka Fizi zivuga yuko zihangayikishijwe n'ubuzima bubi zibayemo kuko ari igihe ishyirahamwe rishinzwe gutanga ibiribwa ku isi PAMU ritinda kubaha inkunga y'ibiribwa bityo bigatuma barushaho kugenda basunza ndetse bamwe bagahitamo kujya gutera ibiraka mu baturage b'abakongomani
cyambere na mbere ngatubayeho cyambere n'isuku rike gose icya kabiri no gufungura gukura bora nk'ubu no munsi umuntu ntajya saa sita n'umugoroba kandi tumaze iminsi tujya saa sita gusa ku mugoroba umuntu ntiyafungura mbo umuntu afashwe akagwara cyangwa mbere bagiye kumujyana kwa muganga babanza kumutoramo indwara y'inzara kenshi abantu ngaba benshi bagwara kubera inzara kubera iki isukurike
hari igihe umuntu agiye gukora hanze ataronka akazi bakatubuza mbere no mubazizwa umutekano hari igihe hino batubuza ko dushobora gukora aho hantu dushobora gucukura ikindi nacyo tubayeho akazi kuza kukarondera kugira ngo kaboneke siko kaboneka hano urashobora guca 1,500 wirura urikorera amabuye ugacyarura nk'umuntu afite abana indi cyanke munane n'umugore n'umugabo urumva ko abantu cyuru cyo 1,500 gisobora kubasumira imboga n'ubugari urumva rero sazi bingorane
no gusohoka hanze birabaga
hanyuma gusohoka hanze barashobora kutebekura mugabo nk'umurimyi wabaza guca igikonkwane cyo kurima amasaha baturiye kurira buba bukeye ugiye kurondera ku kazi nto bukikaronka
kuba muri iki kigo cy'agateganyo cyakira impunzi cya Kavimvira kirimo umubare w'impunzi mwinshi bituma ari impunzi zimara iminsi hanze zitegereje kwakirwa kugira ngo zihabwe ubufasha burimo ibiribwa ndetse n'amacumbi zigenda zigenerwa n'amashyirahamwe yitaho impunzi ndetse ngabo kubwijwe rya Amerika mu Kavimvira mu ntara kivuye amajyepfo
Nuko rero tukivuga iby'impunzi mu karere impunzi z'abakongomani nazo zikomeje guhunga ingwano imaze igihe iba hagati y'abasirikare ba Kongo n'abagwanyi ba Mayimayi amakuru dukesha mgenzi wacu Christine Munezero agitunganya ino nkuru y'impunzi shasha zashitse muri kano gatondo ku kivuko cha commune Rumonge ni mu ntara ya Rumonge mu Burundi nuko amata tari make abandanya azana bahunga Ijwi rya Amerika mu kurindira ibitigiri vya bashasha bashitse twashatse kumenya ingene bamaze gushika mu ndwi yahera aho mu rumonge babayeho mugenzi wacu Chris Munezero yabasanze aho bake. Muradutunga nshuti bakunze ivyuma ntibisezerana murumva ko dashobye kubumvisha iyo nkuru ya mugenzi wacu Chris Munezero ariko turabandanya n'igisata c'impunzi ubu tugifatiye mu vyerekeye kwinonora imitsi abanonotse mu ikambi ya Mahama mu gihugu c'u Rwanda bari bitavye ihiganwa ryo gusiganwa birometero 21 vyabaye mu mpera z'indwi twasozereye mu gisagara ca Kigali bisigiye gusiba abatunganije iryo higanwa bakaba bamenyesheje ko abasore b'Imahama babimenyesheje bateba ariko wowe si kubabibona babona nyabuna ko ariko baravangurwa. Inkuru twateguriye na Desire Hatungimana akoreje rya Amerika mu Rwanda.
Muntu mbere yo kwitegurira ihiganwa mpuzamakungu ya marato ya mahoro izobera Kigali mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka nkuko vyama vyabaye buri mwaka kuruno w'Imana ishiramwe ryo kwinonora imitsi ry'u Rwanda cyaratunganije ihiganwa ryo kurondera abazitabira iryo higanwa. Niyo Saba Ferdinand impunzi yo mu kambi ya Mahama yari yitabiriye iryo higanwa mpuzamakungu mu mwaka uheze agatahukana ikibanza cya gatanu ntiyemereye guhiganwa. Amenyesha ko ari umubabaro ntangere narijya kwitegura bitaborohera iyo bari mu ikambi.
Ndaza amatrene manakoze nkace ndaba ko narinze kwipima kugira ngo ndabaho ngejeje ubuhuye kuko l'année passée narifise kuri inertis narinje ndabe ko nogira basi na inerti wa canke inerde kuko mu donc nk'u manager akufata iyo ufise nka inerde canke inerti wa naje narinje mvuga nti dekanze kuko nari namase kubona ko hariho n'aba manager bari baje mu Butaliyano bahehe fatirikana igaragaze nk'umuntu naho ndi mpunzi mugabo ngerageze ndabe ariko nashavuye cyane kubona ngera ku kibuga nta kompensi ngo nikubera ndi mpunzi cyo kintu cyo cyaje kifata umutwe nacyumvire siwe yakivuze ko ndi mpunzi mugabo je naciye ndacyumvira ati eske nikuba ntari mu gihugu cyanje kubera iki byambabaje cyane sirivuga.
Muri Kigali International Peace Marathon wari waronse ikibazo cya gatanu uno munsi bariko bategura kuja muri izo nkino bakaba kwankira ntabwo wowe ko n'iryo higanwa n'irya umwaka uza mu kwezi wa gatanu naryo nyine bashaka kwankira.
Ndibaza ko badashaka kutwankira kuko yoyo azoba ari competition internationale.
Murenzi Emmanuel ari mu batunganije iryo higanwa amenyesha ko abo banonotsi yo mu ikambi ya Mahama batemerewe guhiganwa kuko basa n'abitumiye.
Ubundi abantu bose bitabiriye bari bahawe ubutumire bisa rero naho bo baje bitumiye ku munota wa nyuma irushanwa uko twari twariteguye bo ntabwo twari twabateganijemo kuko ntibari basabye ko bazakina. Iyo baza gusaba tukamenya ko hari ikipe hari abakinnyi ntacyo ari kutubuza kubashyiramo ariko ubusabe bwabo twabubonye abandi bajya ku murongo usanga rero ntabwo uyu munsi nabaje kwiyandikisha uyu munsi ntibanditswe kuko abagomba gukina bari bazwe. Niyo mpamvu rero batitabiriye nta yindi mpamvu yatumye badakina.
Iyo mvugo ya Murenzi ntiyanyuze ngenda kuri iyo Leonard amenyereza abanonotsi b'Imahama. Wewe yemeza ko bagumye bavugana nabo bari ko barategura ihiganwa akabazwa na cyane cyane ko batanabemereye ngo bipime atacyo basavye nk'uko amasezerano mpuzamakungu y'inkino Charte Olympique muri mu Faransa abuza ikumigwa aho rifatiye hose.
Ah gutumirwa ni kimwe akaba nabo bitaba urukonkuru mu rukonkuru araza gasaba ababijeje ari wo directeur technique twamusabye tuti twiruke nk'umurukonkuru twari twamubajije kuva ya mahiganwa gitangura aratubwiye ati mwebwe muzoza nka club ku rwego rw'igihugu ati mu ntara ntimwemerewe na bene igihugu batase club twarabitegereye hanyuma tumaze gushika ngaha twibaza ati turaza kwiruka nka club n'ubundi twari tuje kwiyandikisha twari tuzi ko tuza kwiruka hanyuma bigeze ngaho turamwe bazi twiruke nk'aba orkonkuru ntagishyo na kimwe muduharurira. Ya kandi hari n'abandi bantu biyandikishije aho nyene baba orkonkuru hari n'abandi birukanze babimenyeye aho nyene biyandikishije
kubwawe numva wifata nk'uko mwarenganijwe.
Njewe nk'umuntu azi amategeko y'inkino hari uruhande rumwe twarenganijwe kumuga nk'umuntu atari mu gihugu ciwe hari uburenganzira adategerezwa kubona naho waba hari.
Mwamenya ko iryo higanwa ryari riteguye mu mici ibiri abashasha mu mahiganwa babanje gukuranamwo ku rwego rw'intara mu ntumbero yo kurondera abafise impano mu kwiruka n'abasanzwe bafise imigwi izwi batari barekuriwe kuja mu majonjora yo mu ntara. Wa mbere akaba yatahukana agashime k'ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, na wewe urakenuye, tugaruke rero ku nkuru twari twatashoboye kuronka kubera ikibazo cy'ubuhinga bw'ivyuma mu gihe habandanya havugwa impunzi ziva muri Congo zihunga imigwano hagati y'abasoda ba Congo n'umuhari witwaje ibigwanisho waba mayimayi abamaze kwakigwa mu ntara ya Makamba imabanda. Bemeza yuko bariko baragerageza kwirengagiza ingorane babayemwo. Mugenzi wacu Chris Munezero w'Imakamba yabagendeye bamwe muri bo yabasanga nyo turadio bumviza kugira ngo bibagize ingorane bafise.
Iyo radio ni ya Sadiki, umwe mu mpunzi z'abanyekongo avugiriza mu ikambi y'igitara kugira we na bagenzi we baronke ikibamarirungo.
Kama tugisikia kamzi
iyo twumvirije akaziki turinezereza tukibagira ivyumviro bibi.
Usoma wazo kabisa
naho uvuga uko izo mpunzi zakiriwe ahegereye umupaka Burundi buhanane igihugu cha Tanzania zivuga yuko zifise ibibazo bibabangamiye. Muri abo banyekongo 1031 bagwiriyemo abakenyezi n'abana bamwe umutima urahagaze bibaza uko ivyabo basize mu gihugu cha Congo biriko birononekara. Abandi baburanye n'ababo nkuko byashikiri jwe n'umutamakazi Josiane ya Bintu.
Mie niko hapa mi peke, sina amani hata moja na mimi nakosa ngizi.
Ndi hano mu ikambi jenyene numva ta mahoro fisi. Naratakaje abuzukuru banje Vumilia na Giselle, sinzi uko nogira ngo ndababone. Ndifuza abomfasha kubarondera. Ndakeka ko baba bari mu rumonge.
Umonge njo minashakia banaweza kubonekana tu.
Abandi na cyane cyane abacuruza babone yuko kubera guhunga urudandazwa rwabo ruzoca rusubira inyuma bakifuza gusubira iwabo vuba. Ikibonekeza kidasanzwe nuko abatari bake muri izo mpunzi bahunganye duke mutwo bari batunze. Urabahunganye ibitungwa, abandi amamatera, amahema, ibifungurwa n'ibikoresho byo guhinga umuyaga nkuba biboneka yuko batari ubwa mbere bahunga.
Sisi tumeshaje ya ukimbizi.
Twaramaze kumenyera guhunga, tumaze kwiruka kenshi, dusa nkaho twabimenyereye. Nico gituma kubera mabi tumaze kubonera mu buhungiro twibangikanya utwo twokwikorako. Ibi mubona sibyo byonyine tuba dutunze, ariko iyi ntambara iteye urahitamwo vuba na vuba ibyo wotekera. Ibindi impuzu n'ibikoresho byo mu gikoni tubisiga imuhira.
Lakini manguo, vyungu na mambo kadhalika vingine binabakia huko Kongo.
Ariko naho biri uko izo mpunzi z'abanyekongo ziragerageza gusamara no kwinezereza. Hari abo twabonye ariko barakina makarata, abahingura imishatsi, hari kandi n'abasenga.
Jina langu linaitwa Manda Marutonde Antoine.
Nitwa Manda Marutonde Antoine, mfite umuryango w'abantu batanu. Iyi ni Bibiliya ndiko ndasoma kubw'ingorane ndimo. Numva kandi noshimira Imana kubona narashitse hano atangorane.
Kwa maana nimefika hapa bila tatizo yoyote.
Abandi bahitamwo kumviriza imiziki y'iwabo bakanatamba.
Najisikia sawa tu kama hewa ya kwetu.
Numva merewe neza, biragabanya kwiyumvira. Ndakunda gutwenga kuko sanganye indwara y'ivumbuka y'umurindi w'amaraso. Mbandanije niyumvira ibimbabaje, sinomara na kabiri. Ndagerageza gusamara kuko igikuru ari uko narusimbye. Twe n'abagenzanje duca twumviriza imiziki iwacu nka Werason tukanatamba.
Sikia miziki yetu ya Wera, tunasikia na tunacheza.
Ishirahamwe Hasea ryakiriye izo mpunzi mu ikambi y'igitara rimenyesha yuko bifadikanyije n'ishirahamwe OIM bagiye gufasha impunzi zifuza gusubira vuba mu gihugu cyabo. Ku bandi, Hasea ivuga yuko bazojanwa mu ikambi y'ibwagiriza mu ntara ya Ruyigi. Igitara muri komine Mabanda. Chris Munezero, Ijwi rya Amerika.
Amaranga mutima yeni menshi.
Nuko rero nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika, akaba ino ngaha duceye dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cyacu no munsi. Imbere yuko duhana gahindukira mu nkundire, ndabatumire mu biganiro byacu biri imbere. Muri byo harimo nk'ikiganiro muri isanga muza gukurikira kuva igihe cy'isaha 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Igihe cy'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi. Igihe cy'isaha 1 n'igice naho ni amakuru arambuye azo bavugwa ku isi na cyane cyane muri Afrika. Turaza kugaruka kunama igira 30 y'abakuru b'ibihugu vya Afrika bali munama y'umuryango umwe bwa Afrika mukaba mumvise yuko kuva ejo uyo muryango uramutswa perezida w'u Rwanda Paul Kagame nari Jenny nahazo mu studio ya 18 Washington DC yakoze makibiri ya Bero yari muhinga bw'ivyuma hamwe na engineer Linus twese tukabikuriza kururanikwa
Aka karirimbo ndirimba na kawe.